Radio Indundi Culture, amakuru mu Kirundi.
Ejid Nahayo.
Mudasema cyangwa vya Dunuri Culture kazema ko twateguriye zimwe ngo nkuru nkuru ziyagize. Namakenguza amateka iruka gutogwa yashashe ku nshuro ya mbere kuri uyu wa mbere irongoye n'umukenguza amateka arusha abandi myaka nk'uko bitekanijwe ibwizwa rigenga amatora muri kino gihe hamwe n'ibwizwa shingiro ry'u Burundi. Abarozi cyo kimwe n'abadandaza b'ibitungwa bakorera mu makomine atandukanye y'intare ya Bujumbura baridogera amakori bavuga ko bariko barasabwa ku bitungwa muri kino gihe bakanekora ko hari igitungwa gishora kurishwa ikori inshuro zirenga imwe. Nabamwe mu bakoresha igitoro mu ntara ya Burunga bidogera kamana wa makibonekeza mu itangwa ryacu yo kibonetse abajeje intwaro muri yo ntara bakavuga ko agiye kwintunganya shasha nyingene gitangwa iyo caramutse kibonetse. Twafitiye ni inkuru y'inkino aya makuru n'andi ni mukanya sangwe ikaze.
Radio Indundi Culture.
Namakenguza amateka iruka gutogwa yashashe ku nshuro ya mbere kuri uyu wa mbere irongowe n'umukenguza amateka arusha abandi myaka nk'uko bitekanijwe n'ibwizwa rigenga amatora muri kino gihe hamwe n'ibwizwa shingiro ry'u Burundi. Uyu nawe akaba ari umukenguza amateka Josephine Nyiraneza w'imyaka 66 yatowe mu ntara ya Butanyerera. Hemeje kandi amategeko agenga inamakenguza amateka. Twibutse ko muri abashinga amateka harimo Jovendi Rakobuca kwishi kubakira umushikiranganji wa mbere wa Leta y'u Burundi n'abandi bashikiranganji babiri ubujejwe ibyo gutuma tumana kwa makuru kamwe n'ubujejwe iterambere ridakumira. Tukivuga ibijyanye n'amatora nyene bamwe mu banyagihugu baba ku mitume itandukanye muri zone Rukaramu mu ntara ya Bujumbura baravuga ko babagiye kwitoza matora y'abajyanama bo ku mitumba no mu makatiye batarigera baba kubita ijisho kuva imiyamamazo itanguye mu mpera z'indwi guheze mu gihe amatora azoba kwa 2025 za kuno kwezi. Abo banyagihugu basigura ko vyo bagora kumenya uwo bazotora kuko ata migambi yabo bazitoza baramenyeshwa. Abanyagihugu babona ko utunganywa amakoraniro kugira amenyekane abazitoza ndetse n'imigambi yabo ni nkuru ya Olivier Kwizera.
Uyu ni umwe mu banyagihugu yidoga k'amatora y'abajenama yo ku mitumba tana kimwe mu bijanye nini amamazo baramenyeshwa. Aba banyagihugu dusanze ku mitumba imwe imwe ya zone Rukaramu bavuga ko ari rya mbere babyumvise. Aha bibaza amasanamu y'abitozaho yoba yaramanitswe.
Ndabyumvise gushasha ndatangaye ndee numvise yuko tuvise amatora y'abashef de quartier cyangwa kuri mitumba gushika amasanamu ndabona yoba avuga ati muzontore
nari naba barakoresha ngo tuzokora ibi nibi
ntayo ndu miyamamaze ratanguye ariko abazitoza ntabo turabona nkeka bariko biyamamaza mu tundi duci
kandi nkaye mafoto nayo nyine ntayo turabona sinzantu bayamenshari batora bo tubuzi nabo twabonye nimidambi batubwiye.
Uyu munyagihugu asigura ko bigoye gutora umuntu atazi imbere atashikirije imigambi yiwe
kuvuga yuko hari umuntu twotora tabona n'itwotse dutora abandi ko aribo dukeneye baduse kuri tele tumenye ti dutuye naka na naka nawe utora utazi.
Naho hari abavuga ko bataramenya abagiye kwitoza hari n'abandi berekana ko bamaze kubamenya biciye ku masanamu yabo. Aha ariko basigura ko harimo agahaze kuko atamigambi bigera bashikiriza babona kahubwe igihambaye botunganya amakoraniro bakamenyesha abanyagihugu iby'imigambi yabo.
Uya twese neza isanamu yiwe ariko niyo twese imigambi agiye kudukorera bene igihugu mu gihe yobo wa mbere ko rero icyo kwikira nuko yogenda agashikira umwere igihugu runaka tije nitwa naka umutungu kugirije imigambi yiye kurongora mu gihe nobona wawe wa mbere n'iyi
bakatugisha amakoraniro yahurikiye ngo abanyagihugu twese bo ku mutumba katwereka bahe bito oza tukabamenye tukababona hama kadushikiriza imigabo n'imigambi turi hamwe twese tukabamenya pande byo kuza wumva ngo hari amatoti amenye na kimwe.
Imyamamazi y'abaje namo ku mitumba igize igihugu yatanguye ku wa gatandatu w'indwi iheze. Amakuru dukura kuri bamwe mu banyagihugu baho muri zone Rukaramu intara ya Bujumbura avuga ko amatora nk'ayo yo mu mwaka wa 2020 hibonekeje bamwe mu bitoje batanga amafaranga n'inzoga ku banyagihugu ngo babatore gushika ubitegeko ry'umukuru w'igihugu ryo kuwa 31 mukakara umwaka wa 2025 ryogorora imyiyamamazo y'abagiye kwitoza mu matora y'abajenama y'imitumba rivuga ko ibikorwa nk'ibyo bibujijwe.
Arakoze Olivier Kwizera mugire imyamamazo y'abazokwitoza ku mitumba n'amakatiye ibandanya. Urugana rw'amakuru rwashimye kugaruka kuri bimwe mu bijyanye n'itogwa ryabo n'icyo bamaze tubishikirizwa na Jotan Iratuzi.
Ibijyanye n'itogwa ry'abajenama b'imitumba n'amakaritiye uko ari batanu babwirizwa kwitoza nk'abigenga no kuvuga ko bataba barungitswe n'imigambwe. bitoreza imyaka 5 bakaba barundi baba batagira umugayo imbere yabo bipfuza kurongora baba kandi bazi gusoma no kwandika nkuko bitegekanijwe mu kigabane cha kabiri c'itegeko rigenga amatora mu Burundi ryo mwaka w'2024 batogwa n'abanyagihugu bose bafise uburenganzira bwo gutora hisunzwe itegeko rigenga amatora umunyagihugu umwe wese yandika ku ikarata y'itora abantu batatu mu bitojeje bose ku mutumba canke muri quartier umugwi wigenga ujeje amatora mu ikomine uraheza ukamenyesha uwitoje yaronse amajwi menshi gusumba abandi ari nawe aca umukuru w'umutumba canke w'ikaritie imyiyamamazo aha bitoje bashikiriza imigambi abanyagihugu ibera mu manama tunganywa n'umugwi wigenga ujeje amatora mu makomine bumvikanye n'abaje nama bo ku mitumba umukuru w'umutumba abwirizwa gushikiriza komine imigambi y'umutumba bipfuza ko yobakorera akanakurikirana ko ija mu ngiro agashira ku gihe ibitigire by'abanyagihugu gihugarongoye akerekana aha hagaze kubibaza umutumba ufise arahagarerera amahoro n'umutekano n'isuku aharongoye n'ibindi biri mu ngingo ya 81 yitegeko riringaniza intwaro mu makomine ryo mwaka w'2024 iryo tegeko nyene mu ngingo ya 82 ni naryo gyerekana igituma abagize inama z'imitumba n'amakaritie bava muri ayo mabanga n'ikiringo batorewe kitararangira aho ni nkiyo bakoze amakosa atuma bakugwa canke bitavye imana
Radio Indundi Culture
Abarundi cyo kimwe n'abadandaza b'ibitungo bakorera mu ma 15 kanyintare ya Bujumbura baridogera makore bavuga ko basabwa kubitungwa muri kino gihe incuro irenga imwe kugitungwa bashoye ariko gusaba ko ibi byosubirwamo kuneza yabo no kuneza y'igihugu ariko rwego rujejwe intwaro rusigura ko atanziri kwirasha kubera ko itozwa rya makori riko gisunga ibwirizwa rishasha ryo kwandwira uheshi uyu mwaka ni nkuru tubazana Lisi Nduwimana
abadandaza bakorera mu masoko ya Marambya Gasasira na Mutambo aho muri komine mugere mu ntara ya Bujumbura mwitunganywa gy'intwaro rishasha bitikori bari ko baramarindwi zitatu basabwa na komine iry'umurengera kuko kubwabo bidasiguritse hinyene bitungwa bitangishwe ikori guhera aho biciye gushika aho bishoregwa uyu mugabo ati byaraduciye umutima
mu kudugura uvuye muri komine Muhuta uri ha 200 ujishye muri komine Mucambo muri ha 200 ujishye muri komine Mukike uri 2026 ibi byaraciye ingufu cyane iyo turonko tubivugira kubivuze na nyakuba umuvyeyi umuguru w'igihugu bikamushikira bakumva canke bano baburumatira ko kwiterwa n'igihugu bakumva ico bo ducabara
mu gihe rero ataco hinduka aborozi n'abadandaza bibaza ko ikora ririko rirasabwa uburishobora kubura kuko hari abashobora guhitamo guheba gushora ibyo bitungwa abanyabujumura ariko bavuga ko batanka gutanga ikori ico basaba nuko igitungwa kimwe kitobugura inshuro irenga imwe
dusabiye leta twitore yatwe na bene igihugu kuri ko yadupunguriza bino bintu kugira habe wa mwene igihugu na leta ko bikorana ubundi bwo ntituriko dukorana ko neza twabonye ko umenga ni leta igomba kunyonyeza umwene igihugu twabuje aho tubivugira
nabajije Renus Habyarimana umunyamabanga ntayigayezwa wa komine Mugere imwe muri ayo makomine abiri igituma ibintu biruko yishuye ko ibi atawe byari bikwiye gutera makenga kuko bisiguritse mu ibwirizwa rishasha rigenga makori mu makomine iryo naryo mu ngingo ya 22 rishinga ku inka n'ibifatwa nk'ifaransi birihishwa amafaranga 200,000 by'amarundi impene intama n'ingurube nazo zikarihishwa amafaranga 5,000 by'amarundi nk'iyo bigiye kubagwa iryo kuri ridaciri tanga uwo munsi nyene iryo bwirizwa mu ngingo ya 23 ritegekanya ko ikori risha ryongerwa ko ibice 50% byayo nyene kurisabwa aca rihishwa na leta
Norisi Nduwimana bamwe bakoresha igitoro mu ntara ya Burunga baranegura uburyo igitoro gitangwa mu yukiramutse kibonetse basigura ko iyo bagiye kunywesha babwirwa ko igitoro cyaheze cyanke ko harabakibikije bagatunga gatoki bamwe mu bajejwe umutekano kubigiramo uruhara abagendesha ingendeshwa zitandukanye basaba ko hotangwa impusha kugira babishoboye bagikure hanze n'imiburiburi barisha makori buramatare w'intara ya Burunga asigura ko hagiye kuba intunganyo kugira ngo igitoro kibuze kibure kuri bose atankunzi inkutubaza Alice Ndayizeye
Aba bagendesha imiduga mu ntara ya Burunga berekana ko igihe bagiye kurondera igitoro ku mastation bashobora gusigurirwa ko igitoro caheze batabona imodoka za kinyoye bakabona ko n'igipolisi gishobora kuba kifisemo uruhara
igitoro kije mu mastation ushitse we waharaye ngo ndashaka ucumbi bururi mva mu kayogoro nkagenda ushitse bashaka usanga station site 2000 batanga ku munsi ibyo bahejeje kubisekana ngo ukara wabisekanye ku modoka ari we watonze ukabura uvuye aho giye bururi cyangwa ugiye igiharo hehe wo kavayo huko none ugicho gituma gihaye ndi ibyo rero karaba tizo singira ngo nuko mbamvuye kure ibyo kabicisha kwa masuru ubusuma bwitoro butangura kubera hehe mu station kandi mu station kenshi nihenze abariho police kandi kenshi byo nda kuba igipolisi gihagaza aho nyene yecho kikacha kiba ari cyo kigenda kugorana ngo kiko kirarondera ibitoro biri turabisa police burema bikora neza neza kandi turabasabye muje murakurabira bakora neza bari babandanya muri iyo nzira
abo bakoresha igitoro babona ko byari bikwiye ko ababishoboye boronse uburenganzira bwo kwikura hanze y'igihugu bagatanga amakori ibyo korohereza gushikira igitoro
none ko igitoro kiza ku rugero ruke kandi abantu twarakuriye n'ingendeshwa ni nyinshi none ga mutewe nta none abantu basaba station beka ubu mwotwukururira bakagenda bakabizana bakadodowana aho bayibona hoho byogenda gute aho nibyo ukunda kugira ngo turebe ko twokora urudanazwa bigenze neza bega aho hakujya agiye agapfami serene akagipakira akagizana akidodowana aha imakamba tukaronka byogenda neza jewe hanini ibisobanuro ko ndasaba ni ibyo
buramatari w'intara ya Burunga Parfum mboni nyibuka we amenyesha ko hagiye kuba integuro nshasha kugira ntihagire basubira kubika igitoro mu mastaso bidaciye mu muco muri iyo ntara
kuva ubu nta muntu azovuga ngo hariho reservation adafise fiche atwereka neza uwo yakibikiye kandi pour une periode bien limitée ivyo bibera ku mastasyo ivyo bihere gikena gikene mugabo gikehanire twese mugabo ntihagira abaje kugikamisha twebwe twavuze tuti ujejwe gutanga amase twamubikishije amajana 5 cyangwa igihumbi bibe byanditswe kandi nawe nyene abafise umwanya wo kugikurayo atagikuye muri uwo mwanya gica gica mu banyagihugu nta bindi
ivyo biruko mugihe hari imyidogo yabunguruza abantu n'ibintu ko bajejwe umutekano babaca mande igihe bafatanye igitoro mu mabido canke barengeje igitigiri c'abantu bemerewe gutwara ivyo basigura ko baba bashaka kugaruza amahera bakoresheje mu kugura igitoro bakoresha ca magendo
Alice Ndayizeye kubura ibibanza bikwiye vy'ukwegeranyirizamwo ibisigarira vy'ikoresho mu mwanya hamwe no kuronka ingurane bene igitoro byoroshye ni zimwe mu ntambamye kuramwe mu mashira hamwe ahingura ibikoresho mu bisigarira by'iyo myanda bizashikije kuri uyu wa mbere hugurugwa indwi hariwe ibidukikije ushikanga ibidukikije buremeza ko iyo myanda ibangamiye inzuzi cyane cyane kiya gatanganyika ariko kuko hashizweho umugambi wo gushiraho ibikono bya kivyo bikoresho bakanagabisha boza baratevyo bisigarira by'umwanya cyane cyane amacupa atabora ko bagiye kuza barahanwa inkuru tubazabugira nkeje imana
Kimwe mu bibangamiye kiyaga Tanganyika n'ibisigarira by'ibikozwe mu mwanya igicico kiyaga kibangamiwe gusumba handi akaba arahegereye umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kubwanezerwa Investment Group rimwe mu mashyirahamwe yegeranye iyo myanda rikayahinguramo ibindi bintu rivuga ko gutuza iyo myanda ari gikogwa kitoroshe kubera imvo zitatu ukubura igitoro ukubura ibibanza byagutse byokwegeranirizwamo hamwe no kutaronka ingurane byoroshe nk'uko bishikirizwa na Silas Bucuma Rirongoye
Tabora na matoni menshi ari mu Tanganyika nibaze ko mugambi twatanguye tutashaka kuheza ubu kuko hariho ikibazo cy'uburyo tubonye no gutera kamo leta ko dufata mu mugongo aho tubyegeraniriza na hantu hanini kandi dupanze turi amafaranga menshi kushiranganje bwo duha ibibanza twashaka kubyegeranirizamo hama bakatudodora no mu mabanki akaduha ingurane zitavuna imiduga bisomba amazutu yo dufasha hari itegeko ry'umukuru w'igihugu ryagiyeho ryo kuvuga yuko abantu binjiza plastika Tabora bashobora kwerekana aho babyegeraniriza ubyo tegeko ntaje bakurikiza
ibyo kwikiyagatanga nyika kibangamiwe n'ibyo bisigarira bikogwa mu maplastike biranemezwa na Leonare Botoyi umwunganizi w'umushikiranganje ajejwe iby'ibidukikije wakavuga ko leta imaze gushiraho ibikoresho bitabwa mu iyo myanda agahamagarira abantu kubyubahiriza narije himirije gushigwaho itegeko rihanuwe kwirengagiza iyo ngingo
plastize ibikono vyegeranya biplastike cyangwa ibyo bindi bitabora ku masoko yose ngamwe saga cha Bujumbura tuko turakoresha nibindi kugira ngo kuvyukuri iyo micafu itabora tuyegeranye akamo twatera bene gihugu kubanza bakamenya yuko ibintu byose rafise aho byagenewe kubikwa rero nibamenyere yuko twoza turayegeranya hanyuma natwe twazoheza twabwira abo bafise ayo mahinguriro akaba ari wazobaraza kuyatora ubu utiko turigisha ariko kandi twaba twamenyeshwa rero n'amategeko mu minsi iza abantu batazoza barakurikiza gukoresha ivyo bikono n'amategeko azojaho mbere no guhanwa abahanwe
mu gihe uruzira umwe muzica mu gisagara ca Bujumbura ashobora gutogwa mu itoni hafi zitatu by'ibisigarira by'ibikozwe mu mwanya mu gihe cimvura kimwe Leta yemeza ko hari umugambi wo gushiraho ibikono bitabwa mu iyo myanda bingana amajana 250 aho ni mu gihe hamaze kubakwa ibigera ku 80 ku masoko no mu bindi bibanza bihurirwamo n'abantu benshi
arakoze odilonke jimane shiramu alishote mvjori mvjori jishin zarimu kugwanya ushomeri rivuga ko ritewe impungenge n'ugwaruka ruheba amashure kugira ruje kurondera ubuzi mu bindi bihugu umuhuza ariko bwa muri iyo shiramwe Vyanenda Isaba asigura ko ugwaruka hari naho ruhohoterwa agasaba ko leta yotorera umuti kibazo cy'ubushomeri mu Burundi kurikira Vyanenda Isaba
ugwaruka rwa mashuri rurabona uburorero hagati bene bakuru babo baheza amashuri ya kaminuza nayisumbuye bataranka ubuzi bagaca bahitamwo kuheba akazi abaheje amashuri bagaca baje hanze kurondera akazi kubera ubushomeri buri mu gihugu cy'u Burundi aho ndetse na leta yemeza yuko yashobora guha akazi abaheze amashuri bose ishyama rishoto rero ryagira rigire icyumviro riterere leta itange n'ibintu bimwe leta yokorerako leta y'u Burundi irakwiye gushiraho politike nziza politike n'imigambi yo gushira y'ubuzi burama kandi ubuzi bubereye cyane cyane kugwaruka rufise amashuri cyane cyane mu bisata bya leta n'abigenga leta y'Uburundi igashiramo kwigisha icyo twakwita formation professionnelle zifise akanuvera kandi zitanga n'ubwenge n'ubumenyi butandukanye kugwaruka rugashobora kwironera akazi atari kwigisha amateori gusa irashobora gushyiraho politike yo gukurikirana ugwaruka umunsi ku munsi uko ruronka icyo rukora mu gihe cy'amashuri n'udaje amashuri kugira ngo ibi byo kurondera akazi hanze badaciye mu mategeko kubera uko buryo baja niyo baja kutabona iyo baja kugira bihagarare ariyo bituma abaje kurondera akazi ugwaruka ruhohoterwa
Vyanenda Isaba n'umuhuza w'ibikorwa mu ishyirahamwe Arisho Tumukanya ni inkuru y'inkino Mungu ino tuwashikizi misosi kwa mimozi tubaganyi libi jenu rukino kwa kabadi, rukawaru rukino rusana rushasha hano mwurundi, jenu rukino tuiwazi mgenzi wachu Olivier Kwizera.
Urukino rwo gukora nako bita kabadi ni rumwe mu nkino zikinwa mu gihugu cy'u Burundi. Nurukino rusaba ingufu kandi rukinwa n'abigemeka n'abahungu nk'uko bivugwa n'umunyamabanga mukuru mw'ishyirahamwe ry'ugo rukino. Ku kibazo cy'ingene barukina Sauli Ntamavukira agira ati:
"Urukino rw'abakinyi ndwi ku ruhande rumwe n'abandi ndwi kundi ruhande hamwe na batanu b'abasubirizi babari hanze. Urukino rukinwa iminota 20 igice cya mbere bakaruka iminota 10 bagasubira kandi bakina indi iminota 20 igice kigira kabiri. Ikiza kirimo nta mupira dukoresha." No aho umugumwe uruhiko mukinyi umwe akagenda mu ruhande rw'inde equipe twakorwa muhigi wari uca kuhora aragenda kurondera abakinyi b'equipe bahanganye uwakoze ko ashagenda hanze kandi akoze kuri umwe ibinota rimwe akoze kuri babiri na mota abiri kuduga
mu Burundi ugo rukino hari intambwe rumaze gushika ko kuko hari intara zimaze gushingaho imigwi y'abarukina nta mavukiro yemeza ko umugwi inserukira gihugu maze kuja umahiganwa mpuzamakungu
muzi dufise imigwi ishika kuri 22 turafise imigwi ngahi Bujumbura aho niho twatangiriye turafise imigwi muri Bujumbura beshi bitwa Bujumbura Rirale hama turamaze kugushika mu Rumonge turafise n'imigwi bubanza no mu Kayanza ndetse n'Ingozi muri campus kiriri hariho gymnase niho twagiriyemo igano rya mbere twarasubiye kandi kugira irinde jo bone ku 11 ehwe gumuza makungu nduvuga ko twatangiye gusohoka tutaranemererwa ngaha no gushikira nganje kuko twaragiye mu Buganda muri championa yahuza ibihugu byo muri Afrika y'ubuseruko umugo nduvuga ko bitageze neza cyane kubera ikibanza twarose mugabo urazi ko twiteguye n'ukundi ibindi bihugu twahuye za Kenya za Uganda za Tanzania bo bari bamaze iminsi babikina kandi nabo batwigishije
naho hari bimaze gukogwa mu gihugu muri ugo rukina intambamye zo ntizibuze Sauli Ntamavukiro hari ibyo abona byokogwa
kugira ngo tutangize ngaha ibyo twagiye turaba imwe imwe twabikora kuri internet nubwo munyuma twatomboje turaronka umuntu arwishe formation mugabo uyu munsi uraze abantu dufise bari forme muri kabadi ni bakira cyane aho twe turaronka imyugi mugabo babamenyeza dufise ntibararonka ubumenyi dukeneye ko butanga kugira ngo dushobore kuronka abakinyi bazoje mu equipe nationale babishoboye bafise ubuhinga bashobora guhangana n'abandi hama ikindi kintu uvuga c'intambamye ni kijanye n'uburyo ncangira konsara ahubwo yuko abariko batwumviriza boza bakijukira ikintu kabadi bakadufata mu mugongo kuko n'urukino ubona ko rugyoje
urukino bita kabadi rukomoka mu gihugu cy'u Buhinde gushika ubu ari nacyo gihugu rurangiranwa muri ugo rukino rwashitse mu Burundi mu mwaka wa 2019 ishyirahamwe ryago ryemererwa mu mwaka wa 2023
arakoze Olivier Kwizera anama kutwa twateguriye tujye tuyarangiriza mwakoze mwese mwarize amatwi mugire ibihe byiza murakoze
Ejid Nahayo